radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye bucya ne Eugenia Mukankusi basuhuza mbahaye kaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru turahera muri Afrika Algeria, Nigeria na Nigeri ejo byasinyanye amasezerano y'ubwumvikane mu kubaka umuyoboro wa gaze wambukiranye ubutayu bwa Sahara. N'umushinga ushobora kuzahuburayi amahirwe yo kubona gaze ituruka ahantu hatandukanye. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Ivyo bihugu uko ari bitatu vyumvikanye kuri uwo mugambi mu kwezi kwa gatandatu. Arkaba yabwiye abamenyesha makuru inyuma y'irori vyo guteriga ikumukuru y'amasezerano ko ivyo bihugu bitatu bizobananya ibiganiro kugira bishike ku mugambi wavyo mu buryo bwihuta bushoboka. Mugambi werekeye uwo muringo utwara umwuka utanga ingufu ufise agaciro k'imiliyaridi 13 z'amadolari ushobora kuzorungikira karere k'uburaya metero cube miliyaridi 30 ku mwaka. Nguko bitangazwa na televiziyo muri Algeria Ena TV bitegekanijwe ko umuringote uzofisa uburebure bw'ibirometero 4,418 bitegekanijwe kuzotangurira hitwa wari muri Nigeria urangirira hitwa Hasi Ramel muri Algeria aho zohura n'indi miringote isanzwe ihari itwara umwuka mu karere k'uburaya icyumviro cerekewe umuringote cashikirijwe haheze imyaka 40 yamari ntambwe zo kushira mu bikorwa zikaba zarahagaze Gusubira kunagura uwo mugambi bije mu gihe gihambaye amuryango umwe bw'uburaya uri kurondera kugabanya urugero rw'umwuka utanga ingufu ugurira mu Burusiya inyuma y'uko ico gihugu giteye Ukraine ubumwe bw'uburaya uri ko burondera handi bugurira umwuka utanga ingufu
Dokomereza aya makuru muri Ethiopia aho Redwan Hussein umujyanama wa ministri w'intebe mu birebana n'umutekano w'igihugu yarayatangaje ko leta yiteguye ibiganiro igihe icyo ari cyo cyose ahari ho hose nta n'ikibanje gusabwa n'ingabo z'ishyaka TPLF zirwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigreya iherereye majyaruguru ya Ethiopia inkuru nayo mugezweho na Fidel Niyongabo
ibyatangajwe na Redwan Hussein bibaye mu gihe hari kizere ku biganiro bigenewe gutorera inyishu ingwano yihaye inkumbi mu gihugu yadutse mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2020 yabitangaje inyuma y'uko abonanye n'intumwa zidasanzwe zishyira hamwe onu muryango umwe bw'uburaya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu inyuma y'uko impande zitana mu mitwe zihagaritse ingwano imfashanyo abanyagihugu bakeneye mu ntara ya Tigreya yari yazibiwe mu kiringo kirekire yahavuye yiyongera impande zose mu ntambara ziraheza zumvikana kwicarana mu biganiro Leta ya Ethiopia yarashizeho umugwi w'abantu 9 bajejwe ibiganiro uyobowe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire yamara abategetsi b'intara ya Tigreya batangaje ko hari bimwe mu bisabwa byo banza kubahirizwa ku munsi wa kabiri president wa leta yo mu ntara ya Tigreya Debretsion Gebremichael yatangaje ko iyaba leta ya Ethiopia yari yiteguriye mu by'ukuri ibiganiro by'amahoro yari kuba yasubiye kubandanya kurangura imigambi ingirakamaro ku banyagihugu mu ntara ya Tigreya amakungu yararemereye leta kugira iganire n'abayobozi b'intara ya Tigreya mu ntumbero y'ukuntu ingwano yahitanye abantu 2,000 muri Tigreya no mu ntara bihana imbibeza amahara na Afar yorangira
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Abategetsi b'u Burusiya, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugenderera ibice bitandukanye by'umugabane wa Afrika aho bashakisha uburyo bashyigikirwa mu ruhande bahagazemo ku bibera muri Ukraine. Nanone Fidel Niyongabo.
Abitekereza ibintu bavuga ko abo bategetsi bariko bahiganira bikomeye igihagararo cyabo kuri uwo mugabane mu buryo bitari byobonekeza kuva mu gihe cy'imishyamirano yari hagati cyahoze cyitwa ubumwe bw'abasoviyet n'ibihugu byo mu burengero bw'isi umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov na perezida w'u Burusiya Emmanuel Macron bariko bagendera ibihugu bitari bike byo muri Afrika muri iyi ndwi Samantha Power ayoboye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yaragendeye Kenya na Somalia mu ndwi iheze ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Linda Thomas Greenfield azoja muri Ghana na Uganda mu ndwi za umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov mu rugendo yagize muri Afrika mu Misiri Congo Brazzaville Uganda na Ethiopia yarondeye kwerekana ko ibihugu byo mu burengero bw'isi ari byo byagirizwa iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku isi mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byagirije u Burusiya ko buriko bukoresha ibifungurwa nk'ikigwanisho mu rugamba burimo navyo ku ntwaro ya president w'u Burusiya Vladimir Putin u Burusiya bwararondeye gushigikirwa n'ibihugu byo muri Afrika mu gihe ngo cy'imyaka itari mike ivyo vyibutse igihe icara ubumwe bw'abasoviet bwashigikiye imihari itari mike muri Afrika yagwanira kwikura ko intwaro za gikoloni mu rugendo Perezida w'u France Emmanuel Macron arimo muri Afrika yagirije Uburusiya ko gukoresha televiziyo zabwo nka RT mu ntumbero yo gukwiragiza propaganda yo gushigikira ingwano y'Uburusiya buriko buragira muri Ukraine. Yagirije Uburusiya ko buriko bugira imbohe amakungu mu kuzibira Ukraine kugira ntishobore gushorera hanze intete zayo. Yasavye ibihugu vya muri Afrika guha umugongo Uburusiya.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ejo mu gitondo baganiriye kuri telefone ibibazo bitandukanye birimo ubukungu, umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byabo kubirebana na Taiwan n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Fide Niyongabo.
Ibiro vya Perezida Biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi bavuganye kuva igihe c'isaha 2:33 yo mu gitondo mu masaha yo mu buseruko bwa Amerika. Umuvugizi wa Perezida Biden ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu John Kirby yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko Biden ashaka kubona ku buryo bwo kubandanya kuvugana na Perezida Xi buguma buhari kubera bikenewe. Yatangaje ko hari ibibazo bashobora gukorana ko n'Ubushinwa mu gihe hari ibindi ivyo bidashoboka. Uwo muvugizi John Kirby yavuze ko imishamirano kubijanye n'igice kibahari kiri mu manuko bw'Ubushinwa n'inyifato y'Ubushinwa muri ako karere byari mu byari bitegekanijwe kuganirwa ko ku munsi wa kane. Ibiganiro hagati ya Perezida Biden na Xi bibaye mu gihe umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ashobora kugendera Taiwan. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Zhao Lijian yagabishije ku munsi wa gatatu ko bazokwishura n'inguvu zikomeye cyane kuri urwo rugendo rwa Pelosi. Yamara Kirby avuga ko Amerika itahinduye imigambi yayo kubijanye n'ikibazo cya Taiwan kandi ko ivyo ari byo Nancy Pelosi azogaragaza.
Niyo ngabo harakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate?
Mu gihe zabuze turahangayika gose twagoma muhira nyene nta kundi nta utuca nta kuko nta kandi kazi dufise dukora.
Ntitubika amajambo macu yaronka tuyajya.
Abo ni bamwe muri abo bategarugori bo mu Rumonge. Naho umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda Karine Kanimba yatanze ubuhamya kuri wa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshingamategeko ya Amerika Congress. Abwira iyo komisiyo uburyo Leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje uburyo bwo gutatisha akamashu kitwa Pegasus. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimuge kure ya radio yanyu. Radijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda yatanze ubuhamya ku wa gatatu muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko nshingamategeko ya Amerika Congress. Karine Kanimba yabwiye abagize iyo komisiyo uburyo Leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje uburyo bwo gutatisha akamaju kitwa Pegasus igihe yabaga akorana amanama n'abategetsi batandukanye barimo Abamerika, abashishikariza gufunguza umubyeyi we Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Karine Kanimba atangira amubaza igihe yamenyeye ko telefoni ye kimwe n'iyamubyara we zashyizwemo akamashu.
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda niyo logiciel ya Pegasus yakamashu. Bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba banyumviriza bansaba gufata GSM yanjye ngo bakore analyse. Narabemereye bahita basanga barabikora basanga yuko Pegasus yari iri kuri telefoni yanjye. Noneho hashize amezi abiri tumenya yuko na mon cousin Jean Paul nawe bamwumvirije nawe bamushiriyemo Pegasus. Kandi ibyo byose byatangiye nyuma yuko bashiko u Rwanda rwashimuse papa wanjye. Rero nicyo gihe twarabimenye ariko twakomeje kuvugira papa no kuvugana n'abantu ku isi yose tubasaba ngo badufashe kumutabara. Noneho twaje kumenya yuko ibyo byose bakoraga byo kutwumviriza binyurana n'amategeko kandi ari ibintu bishobora kuzana consequences.
None niba ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza bifite ako kamashu ndetse hari n'ibindi bigo byakaguze, abakubwiye ko kashyizwe muri telefone yawe babwiwe n'iki ijana ku ijana uko kavuye mu Rwanda?
Leta y'u Rwanda niyo yashimuse papa wanjye, niyo yamukoreye iyicarubozo, ni nayo imufunze binyuranye n'amategeko, kandi ni nayo isi yose irimo irasaba ngo bamufungure. Leta y'u Rwanda ni nayo twabonye analyse y'abantu bakoze recherche muri telefone yanjye, basanze yuko adresse email bakoresheje kugira ngo bamfekte telefone yanjye niyo nako kamasho, ni adresse email imwe yakoreshejwe kwataka abandi bantu baba journaliste, aba politicien, aba activiste, bose bari relié ku Rwanda. Rero bashoboye gukora vuga yuko ari u Rwanda, leta y'u Rwanda banshizeho iyo logiciel muri telefoni yanjye.
Wabwiye abagize iyo komisiyo yishinzwe iperereza ko nta munyamerika wavuga ko atekanye niba ako kamashu gakomeje gukoreshwa, kandi nk'uko bivuga hakoreshwa amafaranga yavuye mu misoro y'abanyagihugu, abo badepute bakiriye bate ukubona ibintu?
Abo badepute batangaye yukumva ko amafaranga y'imfashanyo bohereza mu Rwanda, leta y'u Rwanda yakoresha kugira ngo bashimute abantu babavanye muri Amerika, bakanayakoresha kugira ngo bumvirize Abanyamerika, kandi byo binyuranye n'amategeko ya Amerika. Amerika yatanze imfashanyo zirenga miliyoni ijana na mirongo itandatu umwaka ushize. Kandi rero abadepute twavuganye uyu munsi babaye byabatangaje kumenya yuko ayo mafaranga bayakoresha mu kugirira nabi Abanyamerika, eko kandi bavuze yuko bashaka kongera gutekereza ayo mafaranga, kandi bamwe bavuga ko byagombye guhagarara burundu.
Mbese magingo aya waba wizera ko abategetsi ba Amerika bakumvise bakaba bagiye guharanira ko yagarurwa mu muryango we?
Yego cyane. Nk'uko mubizi, muri genocide papa yarokoye abantu barenga 1,200, kandi muri icyo gihe nago yigeze ata espoir, yakomeje kugira kumenya yuko buri munsi agomba gukora ibintu byose bishobotse kugira ngo ashobore abo bantu sibabice bakazava muri hotel bameze neza nta muntu batwaye ubuzima. Yakomeje kurisika ubuzima bwe buri munsi kugeza yuko genocide irangira. Natwe rero ntabwo tuza perdre l'espoir, tuzakomeza tumukorere, kandi tuzi neza yuko leta ya Amerika yavuze yuko papa bamufunze mu buryo butemewe, yuko agomba kurekurwa, kandi nabo bazakomeza gushyira pression ku Rwanda kugeza yuko barekura papa. Ubungubu tuzi neza ko papa azataha, kandi tuzakomeza gutukore, kandi papa azataha.
Karine Kanimba, ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Kubirebana n'iyi nkuru, leta y'u Rwanda ntacyo yari yavuga ku byatangajwe na Karine Kanimba. Ijwi ry'Amerika yasabye abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira icyo babivugaho, kugeza ubu ntacyo bari badusubiza. Turategereje icyo bazatubwira, tuzakibagezaho. Tukiri mu Rwanda, ikigo cyo mu Bwongereza AstraZeneca gisanzwe gikora imiti n'inkingo cyatangije ubufatanye n'u Rwanda bugamije guteza imbere ubuvuzi bw'indwara y'umuvuduko w'amaraso. U Rwanda ruvuga ko nibura 15.9% by'abaturage bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ni inkuru ya mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumutakaboye.
Uyu muhango wabaye kuri wa kabiri wabereye mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge, wahujwe n'igikorwa cyo gupima abaturage indwara ya diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Madamu Ashling Marvan, umuyobozi wungirije wa AstraZeneca, yavuze ko iyi gahunda izamara imyaka ibiri. AstraZeneca iri muri bimwe mu bigo byakoze urukingo rwa virusi ya corona, rubikwiza hirya no hino ku isi, ndetse n'u Rwanda rwakiriye izi nkingo. Marvani avuga ko iyi gahunda izafasha Leta y'u Rwanda gukora ubukangurambaga igira ku baturage bo hasi bagasobanurirwa ububi bw'iyi ndwara. Ubufatanye bwa AstraZeneca na Leta y'u Rwanda buzanagendana no guhugura abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Uyu muyobozi wungirije wa AstraZeneca yumvikanishije ko iyi gahunda izafasha abajyanama b'ubuzima kwegera abaturage babafasha kumenya iby'iyi ndwara ndetse no kubapima. Ikigo AstraZeneca gitangaza ko kizatanga imiti ku giciro gito cyakorohera umuturage. Nta mubare w'amafaranga azagenda muri iki gikorwa watangajwe. Muganga Ruberi Tuyishime, umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gukumira no kurwanya indwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yasobanuye umwihariko w'ubu bufatanye.
Iyi gahunda rero cyangwa si program AstraZeneca igiye gushyigikira harimo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi. Cya mbere ni ugukora ku bukangurambaga, nk'uko mubizi izi ndwara hari igihe umuntu ashobora kuyigira tarabizi. Icya kabiri hari ukwegereza serivisi Abanyarwanda, aho iyi gahunda yagiye ishyirwa mu bigo nderabuzima, aho abarwayi bafite indwara zitandura bashobora gusanga izo serivisi, ndetse ubu tukaba turimo turagera no ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima.
Muganga Robert Tuyishime yagaragaje ko iyi gahunda izagera ku bajyanama b'ubuzima begereye abaturage bo mu turere dutatu tuzatangirirwaho, aritwo twa Gakenke, Nyarugenge na Gatsibo, bakazajya basobanurira abaturage iby'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze bizajya bibafasha mu gupima abaturage. Bamwe mu bapimwe bagaragaje ko iby'iyi ndwara batari babizi.
Kino gikorwa ubu kigiye gutangira ubu ngubu twe muri kano karere ka Nyarugenge hano, nk'uko tugiye kwigishwa batwereka ibipimo, batwereka ibyo ibikoresho byose babiduhe banaduhugure. Iyi ntabwo twari tubizi, natwe rero baduhereyeho badupima, nanjye nihereyeho bambwiye bati umuvuduko w'amaraso nawo ariko diyabete irenda kuza, ugomba kureka inzoga, ukanywa amazi menshi, ugakora na siporo.
Ntabwo twebwe twabikoraga ngo tujye kuba twabapima.
Iyo wagupinye ukamenya aho uherereye biba ari byiza, urikurikirana byadufasha natwe kuko baba batwegereye.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko nibura 16% by'abaturage b'u Rwanda aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, mu gihe abasaga 46% muri bo babana nayo batazi iby'iyi ndwara. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bagaragaza ko gutangirira mu midugudu bizagabanya bajyaga bicwa n'iyi ndwara batarayimenya. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko 33% by'abatuye isi yose aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. OMS ikavuga ko icyo kibazo gikomeje kwiyongera mu bihugu bifite ubukungu buri hasi n'ubuciriritse, aho usanga hejuru ya 65% by'abakuze bari hagati y'imyaka 60 na 69 aribo bibasiwe kurusha abandi ku isi. Kugeza ubu uyu mushinga uzatangira mu turere dutatu, Nyarugenge, Gakenke na Gatsibo, ukazagera ku mavuriro 60. U Rwanda rubaye igihugu cya 8 gitangirijwemo iyi gahunda, nyuma y'igihugu cya Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Ghana, Cote d'Ivoire na Senegal. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Rwanda tujya mu Burundi. Abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate? Murabyumva muri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Thierry Vandayishimiye arayitugezaho.
Iyo nze ngaha kuruzi ndarangura nkiza ndagarambise mu gihe ndandaza hanyende zigahera.
Abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara cha Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawe ikiyaga cha Tanganyika mu Rumonge. Ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imiryango.
Kwebwe ariko bararoba turi yingunganya twarondera kunyene ubwango twabe ko turonka ibyo dufungurira abantu.
Kwebwe imboga zabonetse twaronka amafaranga tukiyungunganya tukaronka ico tugaburira abantu zitabonetse naho tusanga abana badupfira ko n'inzara.
Abo bakenyezi bakora urugo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura kwa amafaranga bafungura bakongera abakaronka n'inyungu igereranye.
Ku muzi twashobora kuronka amahera dushobora gutungisha imiryango yacu twakoronka amahera dusumishiriza abana bacu bakaba tugakomora imboga karungana tugura ubufu twashobora nk'umwe bitanu dushobora gufungura.
Ariko rero barafise ingorane muri urwo rudandaza bakora. Ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko kabarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza.
Mugihe bafunze turahangayika gose turateseka n'abana bakagwa kudupfira ko n'inza. Mugihe zabuze turahangayika gose twaguma muhira nyene nta kundi nta utuja nta kuko nta kandi kazi dufise dukora.
Ntitubika amajambo macu yaronka tuyarya.
Abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitaye ineza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imiryango yabo ateco binona. Kuri ibyo bisabo icegera c'uwurongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrabu Louise Nizigiyimana amenyesha kwico kibazo muri Afrabu bakizi. Mu ishirahamwe bariko baregera abagira neza kugira bagire ico babafashije, ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe.
Ibisabo byabo turabyakira natwe tukabitanga kubafasha amashirahamwe. Mbere nka Afrabu ibibazo nk'ibyo irakunda kubifata mu ntoki. Ya Afrabu ntiyicaye, turiko turasaba nabo baje mu mashirahamwe. Ubisanzwe unye gukora urumwe biragoye, biraguhanga nyene kubera aka gatahe nyene kagoye no kuronka, ariko ngo tubiri kuvurana ubupfu. Turiko turaraba rero tubahanura kugira ngo bashinge amashirahamwe cyane bagira amakoperative.
Ugo rudandaza rero rukaba arirwo rutunze abo bakenyezi nk'uko bagenzi bacu babyiboneye kuri uwo mweha wo ku kiyaga Tanganyika ku gice cyo mu Rumonge. Abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi akiva mu mazi, mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya baca bayanikira bakazoyadandaza yumye.
Arakoze Thierry Vendayishimiye kuri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Ikira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo.
Yego rata, urumunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa. Shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Turacyari mu Burundi. Muri iki cyumweru leta y'u Burundi yahakanye amakuru avuga ko abasirikare b'igihugu bari mu burasirazuba bwa Congo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abarundi zihafite ibirindiro. Eroje birika neza mu nkuru irambuye.
Kuri wa kabiri umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwita habahoze ku rugamba mu Burundi yashikirije z'ubushikiranganji arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, ukubikingira, gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ibyo bihugu. Ajeje kwerekana ibyushikanganji bwiba bwaranguye mu mezi atatu aheze. Mutabazi atwara ubushikanganji bwo kwivuna abansi yishyuye ku bibazo by'amenyeshamakuru. Icyaje bwa mbere ni cyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Congo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kurwanya imirwi y'inyeshyamba y'Abarundi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Congo. Iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarungitswe kuyirwanya.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Congo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo. Icyo tuzi gusa ni uko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi y'iterabwoba ya rede tabara FNL yazabavemo
ariko bamwe mu bavyeyi babuza abana nk'uyu yaganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba Retabara muhari w'abarwanyi ufatwa na Leta ya Burundi nk'uko riterabwoba uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe
na kamara mara huko wa muhungu uwo muhungu wanyu yarakizura n'abandi ariko yumvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu ine numva agakuru ati ngo barajaca muri Congo hari abantu bariko baraja mukana muri Congo baza kurwana ngo baze guhiga ngo muri iyo gitabara rero hagize ko cyahize ingazi itatu umwana wanjye yaca indirimbo agikomera ashobora murashimira nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihangishije jenyine cyampabwa n'agasoko ku kiziya kizagenyeze ko sinsiganga urumva n'akamaramata kabisa
reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya Rwetabara
basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batujabukanamo abazi koga baroga batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi bajyana n'abamayimayi nyine baratudogana babaye ubwa mbere nanjye buze mu gihugu cya Congo hano nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya rukuko aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere njya bukuruza ngende muri Congo ni misozi gusa imisozi ni myinshi bakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze gutobana n'amashagoshi baragize ubwoba bari bare umuka bamwe bamwe bajya gusega indaro
ibishyirizwa n'uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaca Rusizi anuganuga ko hoba hakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare za Republika ya Demokarasi ya Congo FARDC na FDNB y'u Burundi uko niko yabyiganije ujya Amerika mu biganiro cihari
Congo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi tugatwimvira ko ari amasezerano hagati y'ibisirikare cy'u Burundi n'icya Congo kuko iyo bingiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Congo ariko uvuye kwibara abantu imbere ya gatanu ya Congo riva bukavu kugira ubira ujanye rino barabara aho icaho ukerekeza mu misozi usanga hari urugamba rw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa ariko inaongoza y'amagurupe ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twizizwe n'abagizi ba nabi na mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahuje ibiro byabo n'ukuri ubundi bohakana kuko abantu babonetse ku murango riva rinjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bamaze gupfuka umunwa ni ukuri nta kinyoma kirimo na gato
naho Burundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'ako bihugu by'akarere i Nairobi muri Kenya
imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice bishika 90% baramaze kwitegura
atarinze kugaruka ku biharo by'abasirikare b'abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagizwe inyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'abarundi bikomeye muri Somalia umushikiranganji mutabazi aje kwivuna abansi yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo eroje urikana neza ijwi rya Amerika
murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio Yacu VOA turabaranditse Nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Bimaze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Dieudonné Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Tabara, 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 bantu bawe tabara, rengera, 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 bantu bawe rengera.